bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na hazo ndongo ibiganiro byo numwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Njya gasege ndara hantu ndara ngo nkaza nkirwa ngaha aroho mu gihe njya nkarondera hantu ndyama ngemera nkatunanya ne ngaha nyene nkagoma ngaha nyene ne ngende he no mu ndaro yo kwicero yo cha anyiriza mu mirwi wiyo nkaza nkirwa ngaha ngateka twandose nkajya hamahagera mu gihe njya gasege ndara mu babanyu hajya
uyu numwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gatumba commune ni Mutimbuzi ibijumbura avuga yuko imyuzurira y'amazi y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu n'ubu ikibabangamiye abagera ku majana indwi nibo bakeneye aho barara. Turabigaruka ko handi hatome hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko abimukira barenga amajana atandatu bagizwe n'abagabo, abagore hamwe n'abana benshi bava muri Afrika bagize umunezero mwinshi n'ivyizigiro ku munsi w'Imana ejo igihe ubwato barimwo buheruka gutabarwa bemererwa gushika ku kivuko cya Espagne. Ubwo bwato Aquarius bw'umuryango w'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières bwagereye ku kivuko ico gisagara cya Valencia. Abari muri bwo bakiriwe n'abakorerabushake umuryango utabara imbabare kwahuje mu Gifaransa barenga 2,300 hamwe n'abandi bakora amashami atanga imfashanyo apolisi abaganga hamwe n'abasobanuzi bakiriwe nyuma y'indwi Ubutaliyano hamwe n'izinga rya Malte vyanse kubakira ku butaka bwabo. Espagne isigura ko kizobakira igihugu ca Espagne gisigura ko kizobakira bakiriye imisi 45 mu gihe bazoba bariko barasaba ubuhungiro muri ico gihugu canke mu Faransa. Abategetsi ba Nigeria batangaza ko pombe zatewe n'abihevyi zarayizishe abantu bashika kuri 31 n'umwe mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Nta muhari n'umwe wari bwitirire ico gitero gushika kuno wa mbere. Hariko ibitero nk'ivyo bikunze kwegekwa kugatswe kumurwi w'iterabwoba wa Boko Haram. Boko Haram yagirizwa urupfu rw'abantu bashika 2,200 kuva utanguye ibitero mu buraruko bwa Nigeria hari mu mwaka 2009. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 metero 31 na metero 41 aho ni ku murango ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni canyu.
Nongenda bahikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu bahurikiye mu makoperative yabunguruza abantu kuri moto mu gisagara ca Kigali batakambira inzego zishinzwe igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu gukora amatohoza acukumbuye bagiriza bamwe mu bayobozi babo kubanyereza imitungo yabo. Ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha amakuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagire ubusa.
Mu nama yahuje Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi, ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative, abibumbiye muri koperative z'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali n'izindi nzego, byaje kugaragara ko hakiri uruhuri rw'ibibazo kubari muri ayo makoperative. N'ibibazo bishingiye cyane ku micungire y'imitungo y'amakoperative yabo ndetse n'imiyoborere bavuga ko idahwitse muri ayo makoperative. Umwe mu banyamuryango bazamuye ikibazo ahuriyeho na bagenzi be yabwiye abategetsi ko amaze imyaka 24 muri koperative. Kuva iyo myaka yaba imigabane shingiro, imisanzu n'ibindi ngo abanyamuryango ntibazirengero ryabyo. Kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika na gahinda kuri Bwana François Iyamuremye w'imyaka 56.
Imyaka 20 nirashize ndi mu koperative. Genocide irangiye nibwo twashinze kitwa gasitamurwa, dutanga imari shingiro y'ibihumbi 50. Ibihumbi 50 tugatanga ni umusanzu w'amafaranga 300 buri munsi. Ayo mafaranga yose imyaka yose tumaze tuzahantu yagiye ajya. Turagenda uyu munsi imari shingiro yacu ntibatwereka niba yarungutse niba yarahombye.
Bwana Iyamuremye yabwiye abategetsi ibindi byanyerejwe muri koperative yabo, maze anabishimangira Radio Ijwi rya Amerika.
Twaguze imodoka ebyiri za koperative yacu, kamyoneti n'ivatiri. Izo modoka zaragurishijwe, ntituzi amafaranga yazo zagurishijwe, ntituzi aho zagiye, ntituzi n'abaziguze n'uko byagenze. Umujyi wa Kigali waduhembye ajesa zirindwi yuko dufite imikorere myiza muri Nyarugenge. Izo ajesa zirindwi, ajesa imwe igura miliyoni, ni miliyoni eshatu n'igice. Izo miliyoni zose ntabwo tuzi ahantu zarengeye. Hari miliyoni zirindwi bazanye ngo muri koperative z'imituri zacu twatangaga amafaranga y'imisanzu. Izo miliyoni nazo ntabwo tuzi ahantu zarengeye.
Abandi banyamuryango mu makoperative y'abamotari mu mujyi wa Kigali bakavuga ko abagerageje gutunga agatoki abanyereza imitungo yabo baterwa ubwoba.
N'ugerageje kuzamura ikibazo cyumvikana n'ingingo yumvikana mu kimotari, bamufata nk'umuntu ngo ushobora kuba agiye kurema agatsiko, kandi twe turi kuburanira inyungu zacu dushingiye kuko umurongo leta yadushyiriyeho amategeko n'amabwiriza abiteganya. Tukabaza ikibazo ariko ugasanga biheze mu kirere, ubwo bari kutubwira ngo bazabisubiza. N'ubu ngubu ninjye utinyutse kuvuga ibi, abandi iyo bagiye kubivuga bafite ubwoba ngo inkurikizi zirabaho, ngo turafungwa, ngo turaregwa n'ibiki n'ibiki. Ariko jyewe nahagurutse mvuga ngo niyo byaba ari ukurengana nzemere ndengana, ariko nashize ukuri ahagaragara.
Ubutegetsi bwizeza ko kubera amavugurura mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative hatazongera kubaho kurigisa imitungo y'abanyamuryango. Bwana Vincent Munyeshyaka ni ministre w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda.
Politiki irimo kwihindura ku buryo nta muntu uzongera kurya iby'abandi mu birangire. Ibyo ngo bimeze nta muntu uzongera kubaho kurya ibyo bazayarya, ariko bazamenye ngo turahari. Iyo mwitegereza mbona ari abafite apeti nyinshi cyane, ariko tukabagira inama yo kuyigabanya hakiri kare. Turashaka ko amakoperative agira akamaro ku banyamuryango.
Bwana Munyeshyaka yaburiye bamwe mu bari ku rutonde rw'abanyereje imitungo y'amakoperative bakibwiriza bakayigarura mu gihe kitarenze ukwezi.
Waba azi neza ko afite umutungo wa koperative akawusubiza ku mezi, twamuha ukwezi kumwe akabikora. Niba atabikoze, lisite dufite abantu 230, turabyikurikiranira. Twabigeze no mu nzego zibishinzwe zabikora ku gihe.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA mu mpine cyadutangarije ko kugeza ubu kibarura amafaranga agera muri miliyoni 72 zanyerejwe mu makoperative y'abamotari. Kiravuga ko ari dosiye cyashyikirije ubugenzacyaha. Cyashimangiye ko nta kabuza y'amafaranga bayanyereje bazayagarura, kuko ngo hari ingamba zakoreshejwe mu yandi makoperative. Profeseri Jean Bosco Harerimana akuriye ikigo cy'igihugu cy'amakoperative.
Umurengeza ko mu myaka ishize hari haranyereye miliyari imwe na miliyoni 700, ariko uyu munsi tuvugana hamaze kugaruzwa miliyari imwe na miliyoni 500. Nukumva ko ari miliyoni 200 gusa zisigaye. Ingamba twakoresheje ku Murenge Sako ngo tugarure icyizere abanyamuryango bo mu Murenge Sako, ni nazo turi gukoresha kugira ngo tugarure icyizere aba bamotari.
Icyakora kubera bamwe bemeza ko bitari ubwa mbere inama nk'izi zibaho kandi zifata imyanzuro basanga nta kigeraho, bataye icyizere.
Nuko buri munsi batubwira ko bigiye gukemuka, niyo twanditse amaretire, niyo twanditse amaretire avuga yuko twari wa mafaranga yacu, birangira batubwiye ngo bazabikurikirana ariko bigahera mu kirere.
Ntacyo bazakemura, baratubeshya, baragenda bakicara mu biro wagira ngo basangira nabo muri RCA.
Kandi bavuze uburyo bafite n'urutonde rw'abantu
ndakubwiye bararufite, ariko wagira ngo barasangira. Iyo tuvuze ntibashaka ko tunavuga
Kugeza ubu ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu Rwanda kirabarura amakoperative 182 y'abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari mu mujyi wa Kigali, gibumbiyemo abanyamuryango hafi 2025, hafi ya bose bakiri urubyiruko. Kibitse urutonde kandi rw'abantu 230 bakurikiranyweho kunyereza imitungo muri ayo makoperative basabwa kuyigarura mu maguru mashya. Ukurikije agahinda bamwe mu banyamuryango b'aya makoperative bagaragaza, birasa naho bitabaye itegeko kuba muri koperative kwa motari bamwe bagombye kuba barazisohotsemo. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Erike, harakenuye tukiringaho mu Rwanda imashini zikoreshwa mu gutunganya itabi mu ruganda rwo mu muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara mu Rwanda zimaze kugurishwa camunara. Turi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ku murongo wa telefone ariko arakurikirana ino nkuru. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Yego, ivyo vyuma vyagurishijwe sangapi, bigurishwa angahe, hamanandi?
Bigurishijwe mu kanya hafi mu matatita, umuguzi umwe gusa niwe wabashije gutanga ikiguzi fatizo bari bagennye bavuga bati izi mashini abagena agaciro bari bavuze ko zitajya munsi ya miliyari imwe na miliyoni 170. Abonetse rero umuguzi umwe wayatanze, ubwo urugo ibyuma by'uruganda rwakora bitabi rya Rwigara byegukana n'uwo muguzi. Ariko umukobwa wa Rwigara, Anne Rwigara, ni nawe wari uhagarariye uruganda, yavuze ko bakoze nk'ubujura kuko ngo agaciro k'ibyo byuma ntabwo gahuriye n'ayo mafaranga, kandi akavuga ko banze ko binjira kugira ngo nabo bashyireho abagena agaciro babo.
Hanyuma abo muryango wa Rwigara wumva bari bahagarariwe na Anne, baravuga ko bagiye gukora iki, bagiye kwakira iyo ngingo gutyo nyine canke hari ikindi bategekanye?
Bayakiriye nabi, baravuga tugiye gukomeza mu rukiko, nubwo batangaza ko nta cyizere bafite cy'uko hari icyo urukiko ruzahindura, ariko baravuga ngo bagiye gukomeza mu rukiko.
Wo kwibutsa ariko baratwumviza batazi igituma ibyo byuma bigurishijwe, ido n'ido ni iki?
Icyo navuga ni uko ibi byuma cyangwa se n'itabo ubwabyo byagurishijwe mbere mu mezi atatu ashize, byose biri mu rwego rwo kugira ngo Rwanda Revenue Sinaporo umwe n'ungana na miliyari esheshatu. Ubu rero uyu munsi iki ni cya kabiri gitezwe cya munara, nyuma y'itabi ryagurishijwe miliyoni 510. Izi mashini nazo zigurishijwe miliyari imwe na miliyoni 700, ni ukuvuga ko umwenda ntaho uragera.
Urakoze cyane rwose Asumta Kaboyi, ubandanye ukurikirana iyo nkuru. Amatarayiza, tugaruke ku makuru yacu arambuye yo hanyuma.
Urakoze Diane.
Imiryango igera ku majana indwi yo muri zone Gatumba, turi muri komini Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi, ntigira yicira naho nayimira inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu. Abenshi muri bo ntibagira aho bakika umusaya, eka n'ubukene ngo burabarembeje, nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse.
Imiryango yo muri zone Gatumba yasinzikajwe n'imyuzurira y'imvura yaguye itariki zine z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka. Nyinshi yaba mu ducimbiri twa Mushasha ya mbere n'iya kabiri, hamwe no mu gacimbiri ka Gaharawe. Muri kino gihe imwe muri iyo miryango ibayeho ubuzima bwo kwama yasavye indaro ahikika umusaya. Uyu numwe atwiganira uko abigenza.
Kwaratewe n'amazi no kururumva imvura iragwa nk'uko imvura iguye, nkasanga mu nzu niho ibiza byateze, nkabura aho ndyama, nkagira agasega indara ahantu ndara, ngo nkata nkirirwa ngaha, ariho nkumije nkagira nkarondera ahantu ndyama. Kandi wewe nyine urabona ukuntu inzu imeze, kandi ndikiri inzu iyo nishandi, urabona ukuntu isigaye imeze. Ngaho kubera ingorane nyine ifise n'uburyo buke, nkemera nkatunanye ngaha nyine, haguma ngaha nyine ngende he. Uno nkome ndaro yo mwijoro yote anyeriza unirwi wiwe nsanga nkirwa ngaha ngateka kandi wose nkajya hamahagera mwijoro ngira ngasege ndaro mu babanyu hajya murabona hajya sino hajya mane mu bihoro byarahitse
tujya tugunira none wadukuye wafukishije
uduki ndatoranya aho ndakabonye nkafukishije ndadukura hinye haraho nakamwe kameze neza arakamakara ndatora hasira ko nene ugera gute.
Abo mu mazu atasenyutse gose bahisemo kubandanya baba muri iyo myuzurira na bugingo n'ubu itarakama. Abana baguma bakina muri ayo mazi y'ibidengeri, ababyeyi bafise impungenge ko ayo mazi ashobora kubahekura. Byongeye bavuga ko n'imibu ari myinshi igashobora kubakwegera indwara ya malaria.
Nabuze ubuhungiro aho nogenda kuba ndahongera ati ndahabwa nemera kuguma hari tubwayo ntibwobo n'imibu tuyageze size ba myinshi irarenga
igitigiri kinini cy'abatewe n'imyuzurira kigizwe n'abarimyi. Ukwisanurira amazuru canke kubaka mashasha bavuga ko atavyo bashoboye. Niyonzima na Sitazia numwe muri bo avuga ko n'imirima bari kwikorako yatwawe.
Turashobora kugira ngo tuyisanure mugabo rero kubera ubuzima tuba dufise kugira ngo turondere ibyo tujya n'ibyo twubakisha biratugora. Kubaka inzu biragoye. Ibati ryo nyene bituma hera menshi igiti cyo nyene n'amafaranga atari make. Nafwe atahandi turonderera turonderera mu Yesuka bintu byinshi buvyara twawe mbere ntitwigeze dusoroma. None rero urumva kwi tusha twemera tukabaho gucyo nyene none twugira gute nima y'imiceri twari twarinye mu nima umuceri aho hepfo uratwagwa n'umuhungu wanje yarafise undi murima w'umuceri twafataje imirimo ibiri yose urumva ntitwigeze twishoroma kubera amazi menshi niyo yari kudufasha nyene kubera twari koronkamwe amahera mugabo urumva ubu nta na kintu twifashije
imyuzuro iri gitera mashira hamwe amwamwe agarukira kuri bantaho nikora yarafashije mu gutanga amahema ariko harabavuga ko batashikiriwe nubwo abayarose bavuga ko bageramiwe n'izuba hamwe n'umuyaga wo mu ijoro uva mu kiyaga cha Tanganyika. Nahayo Jean-Claude umwe mubatewe n'imyuzurira avuga ko ababazwa n'ingene atakira kogwa ku bwabo.
Ibi bintu mu Burundi tumaze kubimenyera imyaka myinshi baraza bakaraba abagize ingorane ariko nta kimwe twigera tubona cifashanye. Biradutangaza gose kubona abantu bajejwe gufasha baza bakishikira kuri tele bakabona ibintu nk'ibi bibabaje ariko tugatahira uko baje kuturaba no kurebera ababaje.
Nubwo ibintu biri uku umuryango w'umwe bwa Buraya warasohoye itangazo itariki imwe ku kwezi kwa gatandatu ivuga ko itanze ifashanyo kuri aba bantu ingana n'amafaranga y'abanyaburaya 170,000 ni kuvuga imiliyoni zirenga 350,000 z'amafaranga y'amarundi. Muri iryo tangazo bivugwa ko iyo mfashanyo izoca mu gushigikira ibikorwa umuryango utabara imbabare kwa Rouge usanzwe ukora mu kugarukira kubasinzikajwe n'ibiza nubwo bitagaragara neza ryari zoshikira abigenewe. Aba batewe n'imyuzurira bobo basaba ko yobashikira vuba. Hatungimana Salum asanzwe ari nyumba 10 wo kwibarabara rya 12 muri mushasha ya 2 asaba ko iyo mfashanyo yobashikira hakiri gihe cici.
Iyo mfashanyo n'imbihari byo shiramwe cyo tugarukira ku byihuta kuko urumva imvura yongeye kugwa ibasanga uko bari yoba ingaruka nyinshi bose mbagara y'abantu yosinzikara gose.
Zone Gatumba iri ku birometero 12 uvuye mu gisagara cha Bujumbura igahana urubibe n'igihugu cha Republika iharanira demokrasi ya Kongo. Imyuzurira nk'iyi yigeze kubangamira uduce twino zone nk'uku mu mwaka w'2015 ariko kandi kuva mu ntango z'uyu mwaka imyuzurira y'imvura yarabonetse mu turere tutari duke two mu gihugu. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi bamwe mu banyagihugu muri commune Muhuta ni ntara ya Rumonge biyamiriza uko ibikorwa rusange bitunganijwe abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko ivyo bikorwa bisa nk'ibiriko bifata intumbero za politique. Idoni Donana Yves Irankunda akoje Ijwi rya Amerika imuhuta mu Rumonge.
Ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi vyamabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri iyo komini ya Muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagirijwe rya Amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe n'uwo wese bazi ko atavyitaba. Abo banyagihugu bakidoga ko mwere izo nyigisho zisa n'izifatiye ku macakubiri zibaruhije. Hakizimana Anita ayagavuga ati:
"Tradisiyo ya Amerika, inyigisho za politike n'imbe bibane byo ariko barakubwiye imvugo za itse wari kwa rabuka ari bintu by'iterambere n'ibyo byiza biteza imbere nko guca amabarabara cyo dushaka ibintu by'iterambere gusa nta kindi kurajemba ndiko ndijukira ibintu by'iterambere cyari bikwiye guteza imbere ukazaba dukorera amabarabara atarinze gushyira imbere ibintu inyigisho za politike.
Imurikizi y'izo nyigisho ni uko hari abazifatira ko bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko boba ari abahemu badakunda indogozi z'igihugu. Uko niko vyashikiye Alphonse Nkunzumuremyi.
Uwo munsi sinagiye nta kuko ariko numvise urunwaro wavuga ati cyose nagiye kubikorwa rusange yaba nari nkomeye nari gukora ibikorwa rusange.
Wari waragize ubwo
imina arabugize kabisa ko navuga ati mwanya umwe barashobora kumfata bo tureka tukidebye kuko ukomeye ntiworeka kujya kubikorwa rusange kurema nibaraye bagabanya umukazi nk'uyu kuko bakwiye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'ufise akantu ujya kuko uwo munsi nyine wa gatandatu nk'uwo munsi w'ibikorwa rusange ukagenda ushitse wagira ugero katonga bagakacha mukaye aho hantu niwe waruziga kantu za gukura mugaba kibagwagarika ati ntugende kwa kazi uyu munsi dufite bwo kwa disa ka kazi karapfuye none udakugiye kitaho za gufungura iki mwo mwanya je bitaba byashikiye gose
kugabo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi mu gihe abazitaba bataba banasangiye imigambwe. Ibintu bibandanije uko biri Yeremia Uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ingaru ingaruka zizomushikira
mwe no komine yacu no kubera mbona kivyo mbona nuko ibintu by'intunze nyabyo ibintu bya politike bakabyigiza kubera ibikorwa rusange ntibeza ngo bigende neza twahora duhuza cyane gose nka jewe jizo nkurikiza agenda z'imanze kubera batagabane ibyo bintu by'inyigisho z'imigambo genda by'imanze batabihagarika sinzosura kubizamo ibyo bikorwa rusange sinzosura kubizamo je bo bihagarika kugyango tubandanye ibikorwa
abajejwe intwaro muri komine muhuta baremeza ko ibyo bikorwa vyiterambere rusangi birangiye bafata kanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagiriji bibavugwa ko Jean-Claude Habyarimana umuhanuza Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro hamwe n'akaranga yisigura avuga ati
ibikorwa by'iterambere rusangi nga aye muri komine yacu ya Muhuta hari igisanga ariho bamwe bamwe batavyumva na cyane cyane bakacha babihimbere ya politike bakayifata nko menga ibikorwa rusangi twahemereza gukaruka menga bakagomba kuyitirira umugambwe hari igihe wumva abantu bavyidoga mugabo bakabicuta matama mugabo ntibabiserure kuko turagaragaza kubiberekana neza yuko ivyo oye atari ko birikanda atari ivyo bandanya guhimiriza no kwigisha bene igihugu no kuberekana neza ko ibikorwa rusangi biterambere rusangi si ivyo umugambwe si ivyo umuntu si ivyo idini nibikorwa by'iterambere rya twese uko twese tuba dukeneye ivyo bintu kugira ngo bidufashe tukaza twizera rero yuko n'abatowe bavyumva no munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumba yuko igihugu cyubakwa na bene cyo
abonye igihugu bo muri komine muhuta banegura n'imyifato yo kubimaza imwe mu mpapuro mu rupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'izerekana ko bubatse biciye amategeko kuko bazwi nk'abatitaba ivyo bikorwa by'iterambere rusangi kugabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazi baronsa ari guhonyanga amateka y'ivyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Mugisata cimpunzi Nairobi muri Kenya hari abarundi barenga 200 barara mwibarabara imbere y'ibiro by'ikigo cawo nikijeje impunzi RCR haraheza amezi arenga 5 abarundi bagizwa hanini n'abakenyezi abana n'abakiri bato baje bava mu ikambi yitwa Kakuma ni muri Kenya nyene basigura ko bahunze umutekano muke gushika ubu HCR ntirabatunganiriza yabwiye kurindira Eloje Urikaneza I Nairobi atubandaniriza ino nkuru
Ugeze mu kiraro cawa yakiwe muri West Nairobi Nairobi wakirwa n'abantu bahagandagaje mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'ico kiraro aho nyene niho batekera imfungurwa baba baronse ibarabara bariko ryawa yakiwe ni rimwe mu yagendera ko imiduga myinshi cyane rikaba ari imwe abiri ku murango bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho nayo buri gihe mu ijoro imbeho ibizura inzara bari ku metero nkeya z'ibiro bya SR Bamwe muri bo batubwiye icyo batumye kuva mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bwa Kenya iyo bari barahungiye
Nari mu Burundi umugabo wanje baramwica n'umwana wanje ubwa mbere w'imyaka 13 hama mbona umutekano wanje ngenda neza mpungira muri Kenya bajya bishye umugabo wanje babandanya bankurikira Kakuma nguma nitwara kandi umutekano wanje muke barawubona pe babona ko ari by'ukuri babona ko ntababeshya munyuma niho najyamye nza numva abantu bakevye inzu y'iwanje amasoro aravuga inzira ashya kubera amasoro niho hageze igihe bamuruka ratasi bwo kumpamisha ngaha na Nairobi
kintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya abaturukana baguma batwinjirira mu nzaho turi bashaka kutwica n'abana umugabo wanjye waramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifite niho twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu n'umwe atwumviriza twarageze naho tuva mu nzaho twabaga tajya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi ibyo twagiye kubishikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana twari ndiye kudukurikirana turahebura ndi hano kwibarabara n'abana barindwi ndabasabye n'ubufasha barambira ngo ndindire
inkunga ndatanguriye kuba ikakuma mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke hanyuma polisi ikora assessment kuguwa umutekano muke ndagize banyandikira amakaratasi no mu masirika atandukanye
iruhande y'uwo umutekano muke ubemeza ko abayeho nabi cyane
aha dufise inzara dufise inyota aturara hasi muri ibi byondo ubona ntitufura impuzu ngo twambara gahutu gafuze ntitwoga aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu tuwambaye
ingorane dufite ni nyinshi nk'aba bana banjye baherutse kujya ku ishuri tukiri Kakuma mu nkambi aha ndahafite abana barindwi umwana wanjye wa mbere afite imyaka 13 nubu nta shura rimwe abana banje nukirirwa bayerera mu barabara nta ufashwa na rumwe biyonisitari duhereza abana ntabwo biga nukirirwa basabiriza mu barabara inzara yonye nibamereye nabi basigaye bameze nk'abacokora
aka kana kagahungu twasanze kicyanya n'utundi twana nubwo gakeye mu maso gafisirika wabaza
ndi mu wa kabiri ndahora ndiga neza mugani ukuntu twabuza amahera y'inzu twaciye tuza ngaha kujyama ngaha ishuri nyine ndayihebuko
abo bakenyezi nabo bafite icyo basaba ikigo cyawo nicyita impunzi
nosaba ko yiwanisiyari ishobora kudufasha ikaduhufasha bukwiye nk'uko batwemeye nk'impunzi nibadufashe bamwe dufite amakete yuko dushobora gushyirwa muri protection kubw'ibibazo dufite nibadushyira muri protection abandi batararungiwe protection babapangira inzu nk'uko byemerewe yuko umuntu avuye mu nkamba akagera hano Nairobi ategerezwa gupangirwa inzu imyaka yiwe yose yo kubaho
nipfuza ko UNHCR yo dufasha nk'uko yumvise ingorane twahunzarizo kandi kagumiwona ko tudafise umutekano igakura abana bacu mu ibarabara natwe kaduha security kwiye tugatuza tukumva yuko twahungiye twiyumvamo nitugume tugira ibibazo twibuka ibyo twabuzi wacu kuko niyo twaguma guteseka n'abana tuzoheba duturubura
banavuga ko batarota basubira mu ikambi ya Kakuma
cyawe ico ntinya n'umutekano mukenda hagiriye niwo utuma ntinya kuzikakuma kuko ofise n'inkara tasi ndandikiwe na polisi ya Kakuma n'amashirika atandukanye aha ndabifise niyo mpamvu jewe banzanye Kakuma ndopfuma ngenda n'amaguru nkazopfuma ngwa mu nzira nizeye ko ndoba Kakuma
Tuwetsa wa Barundi, haina Banyarwanda, Abasomalia, Abanyethiopia, Abakongomani, nao mwisu Dani Efo, bali mwicho kiwanza, kubeni mbazumu teka anonyene bahunzi Kakuma. Igisatacha Aser, muri Kenya kimenyesha, kui bazo vizizi mhunzi kibizi, kandi kiko kilabikuli kilana, aliko na abzinshi kilenzako. Ikambi ya Kakuma wa Barundi bahunze ya kilimhunzi za wawi humbijana minungu munani na bitan, zigizuhani na Barundi, Abasomalia, na Abanyethiopia. Wame moribo, bahaba imyaka irenga mirongo ibiri. Ikambi ya mbere y'impunzi ku isi iri mu gihugu cya Kenya. Dadaab iri hafi y'urugabano rw'ico gihugu na Somalia. Ubirimwe abantu barenga 280,000 bagwiriyemo cyane abasomalia. Mu mwaka wa 2016 leta ya Kenya yashatse kuyubugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'ihumbi 2017 urukiko rukuru rw'ico gihugu rwahagaritse iyo ngingo. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Bakunze bijwi rya Amerika mu kanya turava duhana gahinduke reka imbere yaho sinongenda ntabatumiye mu biganiro cyabafitiye mu masaha ari imbere nko muri byo harimo ikiganiro muri sangamo za kurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ni ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice cya 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice nahaza ko ari makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muri sangani saa 10 nkuko na indabivuze mu kanya muranigwe rero n'urutonde rw'iganiro vy'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye tubasigiye kano karirimbo uyumva gute Kaisa Jamal ariko akazina kiwe ko kuririmba ni Yoya uyumva gute Magdili ya Bero ya koze muhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Linas na Lidiane Nahazwe tuzosubire jo nkaho twahereye mubandanye kuryoherwa tubasigiye kano karirimbo uyumva gute Kayoya
Yeah, 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 y tangi kori njenyo bako zikwize Ama ezimichi Kumwe njene ya hemba Aho kumukorera Aka muturubika Akinse mbara maka Inyishika bako mutunusa Wewe mukosi waretu Kifisha kaboko kare kare Wewe mukosi waretu Kifata nabu mwenye kiuku Menya kandu menye
Shadow Chris Beat.